uyu mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkiriwe inshuti mwese, turi kumwe kuri uno munsi wa kane, itariki ndwi z'ukwezi kwa 11, umwaka w'2019. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Iyo mipira irera, twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu. Icyo bitombereye ni uko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'ibindi bigambwe bacuditse.
Uyo ni Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi zo kumwagiriza ko afise ibigwanisho abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Turabashikiriza inkuru yerekeye amatora azoba, turabafitiye inkuru yerekeye amatora azoba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uza, n'andi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mugume hafi. Ariko imbere yaho, reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na bagenzi bacu mu gihugu cha Burkina Faso. Abategetsi biyamirije igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 37, nuko mugenzi wacu Frederic Nkundikije ari dushikiriza mu kanya. Handi naho sentare nkuru yo mu gihugu cha Israel yemeje ingingo ya leta itegeka iyirukana mu gihugu y'umukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, Human Rights Watch. Mugenzi wacu Eddie Gwema arayidushikiriza.
Urukiko rwategetse ko umunyamerika Omar Shakil wayoboraga ibiro bya Human Rights Watch muri Israeli na Palestine kuba yavuye ku butaka bwa Israeli mu minsi itarenze 20. Ibi ni nyuma yuko Minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri Israeli. Shakir avuga ko Israeli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye Israeli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu. Israeli yo ivuga ko Shakir ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu, nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha. Abahamagarira Israeli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mboneza mubano. Minisitiri Arje Deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko, avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye inabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo. Naho Shakir we yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko Israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora. Yavuze ko iyirukanwa rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko. Bibaye ubwa mbere mu myaka 30 Israeli yirukanye umukozi wa Human Rights Watch ku butaka bwayo.
Ubu naho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije atubwire inkuru yo muri Burkina Faso.
Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Burkina Faso uyu munsi kwa kane yavuze ko igihugu kigandaye nyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu cya Canada bakica abantu 37. Abantu bavuga kuri ico gitero gikomeye gihitanye abantu benshi kuva intagondwa za Kiislamu zitawe gukora ibitero muri ico gihugu mu mwaka 2015. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ico gitero, yamara kubera igitero kinini cy'abantu bakiguyemo kandi cyakozwe kuri sosiyete y'abanyamahanga. Abantu bibaza ko intagondwa za Islamiste arizo zishobora kuba zagikoze. Icyo gitero cyakomerekeje kandi abantu 60 nk'uko byatangajwe n'umukoronele wo mu ntara cyabereyemo. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Burkina Faso Christophe Dabiri yanditse ku kibanza Twitter yihanahanirwa ko amakuru ahoza imiryango y'abakiguyemo. Yongera aratangaza ko igihugu kiri mu kigandaro.
Ubu naho reka tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye Bosco Ntaganda igihano cy'imyaka 30 mu gasho. Yari akurikiranwaho ibyaha 18 birimwo iby'ihohotera rya kiremwa muntu no gufata abagore ku nguvu. ivyaha vyakozwe hagati y'umwaka wa 2022 na 2023. Mugenzi wacu Venuste aratubwira ibindi, turi kumwe ku murongo wa telefone. Muri make Venuste, watubwira ibijanye n'uru rubanza n'iyo ngingo.
Icyo nakubwira nuko mu cyumba cyakira baje kureba uko imanza zicibwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahi mu Buholandi, hari huzuyemo abanyeshuri, abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bari bakereye kuza kumva uko urukiko rukatira Bosco Ntaganda, akaba ariwe muntu wa mbere urukiko rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu. Bosco Ntaganda rero yateze amatwi atuje cyane isomwa ry'urubanza rwe igihe umucamanza yamusomeraga urutonde rw'ibyaha byakozwe n'ingabo yari ayoboye cyangwa se ibyo yakoze ku giti cye. Nibutse ko mu mwaka w'2022 abantu bagera kuri 800 baguye mu bitero yari ayoboye byagabwe mu mujyi wa Mongwalu. Mu kwezi kwa 7 abacamanza batatu b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwamuhamije ibyaha nk'uko mwabivugaga, ibyaha 18 byibasira inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri uwo mujyi wa Mongwalu, umujyi ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Ibyo byaha bikaba byarakozwe rero hagati ya 2022 na 2023. Icyo gihe kandi umucamanza Frem yari yemeje ko Ntaganda yari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FPLC wayoborwaga na Thomas Rubanga, nawe abaye umuntu wa mbere wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha agahabwa igifungo cy'imyaka 14. Kuba ari baje rero kumva isomwa ry'urubanza, cyane cyane abahagarariye imiryango y'ababuze ababo cyangwa se batewe ubumuga kubera Bosco Ntaganda, iruhukije akatiwe gufungwa igihe kirekire cy'ubiti ibindi byose urukiko rwatanze. Igisigaye rero ni ikibazo cy'impozamarira urukiko ruzaha barokotse, benshi muri bo bakaba baraje gutanga ubuhamya kandi byarashobokaga ko byabaviramo ingaruka mbi. Nibutse ko Bosco Ntaganda arwanye mu ngabo za APR zishaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda, nyuma yaje kujya kurwana muri Congo ndetse aza no gushyirwa mu ngabo z'icyo gihugu. Muri 2012 yifatanyije n'abashinze umutwe wa M23 waje gufata umujyi wa Goma, maze abantu bagera kuri 800 bakawuhunga. Naho muri 2013 nibwo yitanze kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, maze ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha.
Dusoze ra Venuste, wavuze abari bitabiriye urwo rubanza bari bari mu rukiko, abenshi bakiriye iyo ngingo gute? Barabanyekongo, barabanyamahanga, byari byifashe gute?
Ikintu cyagaragaye nuko nta nshuti ze zazihari, nta muryango we wari uhari, haje cyane cyane abanyekongo nabo bari baje kureba. N'ubwa mbere byari bibaye kubona umuntu wa mbere urukiko rwemeje yuko yafashe abagore ku ngufu, ni nabwo nicyo cyaha ubwa mbere urukiko rwemeje ko ari icyaha gikorwa mu gihe cy'intambara kandi kigomba guhamywa cyane. Hari haje rero abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu, hari haje abanyeshuri benshi, hari haje abantu mbese bashaka kureba uko amateka yandikwa akandikirwa kuri Bosco Ntaganda. Naho abanyekongo hari ababikurikiranye muri Kongo nyirizina, ariko na hano irahe naho bwari bahari benshi.
Urakoze cyane rwose Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru,
ndagushimiye cyane.
Ahandi naho mu Burundi, Agathon Rwasa umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, asigura ko uwo mugambi ugamije kumubuza guhiganwa mu matora yo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. Ni inkuru bimenyesha amakuru w'Ijwi rya Amerika ya Amerika, Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya.
Ni nkuru ya Eloge Willy Kaneza umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Umukuru w'umugambwe SNL akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa 11 hari inama z'ubutavana ko zigamije kuremenhaniza umugambwe wiwe. Agathon Rwasa,
hariho ubundi bubisha rero buri kuburategurwa ubisha bwo kurondera kuremenaniriza umugambwe senere yuko ufisa abagwanyi n'ibigwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubara ukuri cyane rw'amanama ku itariki ya mbere yo kukwezi abantu ntibasiba mu nama rero abantu bo mu ntwaro ngaha muri Bujumbura lirare harimo abatwara imigambwe imwe imwe iri ngaha i Bujumbura
rwatavuga ko ari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero yo kuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakaziyita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe senere nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu ma imprimer ari mu gisagara cha Bujumbura
niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri iyo mipira bashize ku ifoto y'iwanje bandika ko gosenere inyankamugayo mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitumbereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imyubindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzu za gisirikare ibigwanisho hamwe bakaca bagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa nako kagwe kizo nkorabara abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimene iyo rebentanya yagiye mipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe imwe bace barutangura kuja kuyijyana hirya no hino iwagwiza kuca kuyiha abantu abantu rero urumva n'abantu b'indongozi mu mugambwe SNL umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako ibuye yose rutse ntigice isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashaka kumenya abanyeneyo turashaka no kuidentifya abo bafise icyo kiraka siyo yihaye ikiraka hari abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birako ngo bizoritose kaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu na wowe ntiwokwera
mu ntazi mweze mu Burundi harabanywanyi ba senere bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwa nisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa senere muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 kwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugiwe habanje kubisakwa rwasamenyesha kwizo vyagije bitagira ifatiro
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene ntabasanze mu nzu ntariyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya kuru bibegwe parcele n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisi mu gisirikare ahantu bitamwishye ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubonawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byo morohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimena nyahijya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amapermanence hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo gira publicite oya namba abatware nibibuke yuko Burundi ari rw'abarundi bose Burundi si ubw'umugambwe uyu canye uriya
agatorwasa nta mazina yabari ko akora ico yiseme ntanyari gamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugabo yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya Amerika ryacaronde bushikanganje bw'intware yo hagati bujejwe itunganywa y'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagiye cyo bashikirije kuri no vyagirije by'umukuru w'umugambwe senere akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika makuru arabandanya. Amatora ategekanijwe kuba mu Burundi mu mwaka uza wa 2020 mu kwezi kwa gatanu itariki 20. Ayo matora azoba mu gihe abakiri bato bageramiwe n'ibibazo bitari bike by'ubushomeri bivugwa n'uko bashobora gukoreshwa n'abanyepolitike ku nyungu zabo bwite mu bihe by'amatora. Greenland Alliance ni ishyirahamwe rifasha abakiri bato mu buryo butandukanye mu Burundi. Ryoba ritegekanya kubafasha gute mu gihe himirije amatora mu gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya gaheze na Dismas Ndayikengurukiye ashejwe ibikorwa by'ishyirahamwe Greenland Alliance ari Bujumbura mu Burundi. Atangura avuga ku kungene ishyirahamwe ryabo rifasha abakiri bato muri rusange.
Muri rusange Greenland Alliance rifasha abakiri bato mu kubateza imbere mu bijyanye n'inyigisho zishingiye ku burongozi bwiza, ariko twite uburongozi busuku hamwe n'imico myiza, kandi tukongera tukabafasha kwiga ibyigwa bijyanye no kwitunganyiriza imigambi yabo ya kazoza, aricyo twita entrepreneuria.
Iryo shyirahamwe ryanyu mwarishinze ryari?
Ryashinzwe muri 2014, ariko kubera ibyabaye mu gihugu mu mwaka w'2015 ibikorwa nyezina byagiye bitangura mu 2016.
Abakiri bato bavugwa ko ari ibice 60% by'abanyagihugu mu Burundi, yamara bikavugwa ko ubushomeri buri hejuru cyane ku rugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane mu Burundi. Hari ibiharuro mwe bamufise?
Nta biharuro dufite nyezina, ariko shagateseshwaro muri ibiti bato bashomereye ni kinini cyane mu gihugu. Narabye nk'ubuheruka igihe bakoresha ikibazo abafite impapuro z'imitsindo impamyabushobozi bifuza kujya gukora mu gisata cy'ubyigisha mu ntara zose. Hari hatunganijwe ibyo bibazo, byaboneka yuko abantu bakiri bato babyitabiriye ari benshi. Nicyo cyagiye kugaragaza cyane ko ikibazo cy'ubushomeri gihari, kubera harondegwa abantu bake cyane, ariko abantu bitabye icyo kibazo bari benshi cyane rwose. Byaratangaje abantu, nta muntu yari azi yuko tugeze ku bitigiri by'abashomeri nk'ibyibonekeje igihe bakora ikibazo kijyanye n'ukuha akazi abifuza kuba barimo. Rero natabitigiri mfise nyezina ni ikibazo kigaragaza cyane, haba ruguru mvuze ruguru kuvuga mu ntara za ruguru eka no ngahe Bujumbura hose.
Naho ikibazo kivugwa cy'ibiyayura umutwe mu bakiri bato ni ikibazo gikomeye naho nyene.
Biravugwa ko cyane cyane amashyirahamwe asanzwe yitaho ibijyanye n'ibiyayura umutwe muri ino minsi bivanye n'ibibazo urwaruka usanga rurimo, biroroha cyane rwose kusanga bagiye mu biyayura umutwe, kuko akenshi umuntu afatiriye uramutse kugira ngo yiterurire bivanye n'ingorane abarimo. Rero nta gitangaza ko urwaruka rufatiriye umutwe muri ino minsi rutera rwiyongera kubera ingorane ziba ziri mu gihugu kandi ziruraba.
Mu gihe himirije amatora mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwakuza, abakiri bato ishyirahamwe ryanyu muriko mubategura gute?
Mu byo twadusanzwe dukora sinova ngo tuyatangurira ibikorwa ibyo n'ibyo bijyanye no kwitegurira amatora yimirije, ariko mu kuntu dusanzwe dutanga inyigisho ku bakiri bato n'icyo ziba zibugura amaso kugira ngo bamenye ibijyanye n'uburongozi. Bamaze kumenya ibijyanye n'uburongozi birabohera cyane rwose gushishoza bakamenya ukwiye kuba umurongozi abushitse, ibimuranga, eka ingeso zitegereza kuba ziranga ubwo murongozi mwiza. Rero singira ko nk'urwaruka rwinshi rumaze gukurira n'inyigisho zacu, hageze ibihe by'amatora nk'ibitwimirije bazoba bari mu borohewe cyane rwose mu kumenya icyo bagomba n'uburongozi bagomba muri iyo myaka twimirije, kubera amatora agomba ya 2022 azoba ari amatora nubwo yisa turaje amatora yabaye muri kahise, kubera ubunye abazoba batowe kurongora igihugu imyaka indwi. Byumvikana ko arakajyo keza kugwaruka ko gutora batorera atazoza kawa rero turabigisha ibiranga umurongozi canke umurigera w'ukuri nibaza yuko rero izo nyinshi zose turatanga zotuma hageze gutora bamenya uwo batora bivanye n'ibibazo barimo bazobona ufite ubushobozi bwo gutorera inyishu ibibazo barimo.
Urakoze, tuze ku mirongo ya telefone dufite Jean Bosco. Jean Bosco, ufise ikibazo icyumvi?
Mvise ikibazo nshobora kubazo aserukira ugwaruka kongera nkagira n'interano kugwaruka ikintu ca mbere no tawa kubwirwa aserukira ugwaruka ikintu kimwe nk'intererano noshobora kumubwira ni uko kimwe urabye mu gihugu cacu c'u Burundi ubuzima bwarabuze hari agashomeri umuntu kandi ubuzima bwarazinze kesha ugwa rurahuruduka cyane rukajya mu bya politiki ibi na biri ugaragaje kuraba naho bavuga yuko ngo bigisha ngo ngende abanyarwanda bazotora indongozi zikwiye kubara ibiringo byahinduze bigasha ku myaka ndwi nibaza yuko intambwe ikiri ndende bukomeza ahubwo abantu bakora ibibi byose haba mu bwicanyi haba mu butuma haba mu ki mu biyabira mutwe n'urwaruka biboneka yuko aba bantu bitwa yuko ari amashyamba bashoboka urwaruka ata kintu kiri kugaragara bariko barakora icyo ni kibazo intererano kugwaruka ntushobora kugwaruka ugwaruka nirukenyere rukura amaboko mu mpuzo yo kwizera abanyepolitike cyane umwe akore proje yiwe atahengame kuko ubunyemotirika ariko aramukoresha mutumiri nabiri agenda ugire nabi na akagenda ahanahanaho ukora ibintu abiri muge niyo hagere intsinzi y'amazi kubona inyungu ziwe uwo munyepolitike bizaba bivanye ntazoshobora no kumwibuka muga kubera ubu ariko ari igikoresho kiwe kubera bivanye n'ubuzima barimwo n'ubukene n'iki no kugura akazi nk'ubuhoho igiye kuba akabera abahinga mu Burundi abantu bicaye n'abantu benshi umwana mba mu ya mbere agaheza kaminuza bamwe mbona birirwa mu ibarabara niba ari kuri bata birirwa barafunga aho bari barafunga n'abarobe cyangwa n'abasuma n'ibiki icyo kintu rero nibaza yuko abagwaruka bwo kuri amaboko mu mpuzu abanyepolitike bakabikurikirana hanze y'abanyepolitike kuba dutanye n'icyo murakoze cyane.
Murakoze mu mwishure Dismas.
Ego Bosco urakoze cyane mu bivuze numvise usa n'uwatanze icyumviro cyawe andi bo nta kibazo gitumbereye wabajije kandi ni byiza kuko wavuze uti urwaruka rubugarijwe n'ibibazo byinshi kandi natwe nk'amashyirahamwe afashe urwaruka turemeza cyane rwose ko hakenewe byinshi kugira ngo urwaruka rwacu ruve muri kano gashomeri kandi rureke gutwarwa n'ibiyayuramutwe rureke guhendwa n'abanyepolitiki rero wavuze uti turabona yuko amashyirahamwe nk'aya y'iwacu atakintu gikomeye akora ariko je nibaza yuko tugerageza bivanye n'uburyo dufise n'umwuga dufise kubera nka twebwe muri Greenland Alliance twaravuze tuti nitwo twigisha urwaruka ingene uburongozi bwiza butegereza kuba bumeze busa ahubwo dutegereza no kubafasha gutunganya imigambi yo kwiteza imbere twa nk'uko wabivuze leta ntigifise ubushobozi bwo gutanga akazi kugwaruka rwose nicyo tuba tuba dufite ikintu dushoboye twebwe nk'ishyirahamwe Greenland Alliance turatanga inyigisho twongera tugakurikirana ibikorwa by'urwaruka tuba twigishije byo kwiteza imbere ariko nk'uko musanzwe mubizi hariho nk'ibikorwa byinshi bitaba bishoboka mu gihe igihugu kidatunganijwe neza mu gihe igihugu kidafite indongozi nziza urashaka kuba ufite umugambi mwiza ariko bivanye situatio igihugu irimwo bivanye n'ibindi bihugu kiba kirongowe urasanga uwo mugambi wari wiyumviriye wo gushikana imbere ntushise ko neza nk'uko byategereza ari nayo mpamvu tuvuga duti hageze gutora nk'ugwaruka gutora abantu babona bagushitse bazotuma haba bekondisiyo nziza nke icuka kiza mu gihugu bituma n'umuntu atahawe akazi na leta ashobora kwikorera ibintu imigambi yiwe hanyuma agatera imbere.
Yego Desire nawe nyine aratwakuye. Desire ufise ikibazo icyumviro?
Nakoze n'ukuntu kibira ngira mbaze uwo mukinyigwa wacu mbega mwokora iki kugira ngo abashomeri baronke ubuzima ngaha iwacu mu Burundi? Desire kabiri umuntu yize aha iwacu ntabarene bamuha ko kuki kugira ngo abajene bahabwe barene? Icya gatatu ye nokebura urwaruka rwamaze amashuri yoko kwiyungunganya rugatangaza rukagira ikimugabo urumva atabarere nta ngorane. Ikibazo cyanjye ni icyo. Murakoze
mwishyure.
Ego urabaze neza Bosco, urabaze ikibazo cya mbere ati hokugwa iki kugira abashomeri baronke ubuzi. Nibaza yuko kino kibazo kiraba ubutegetsi gusa, kiraba uwo ari we wese, umuntu wese. Hariho umugambi wa leta ukiri kuriyumvirwako kandi batoye no gushyira mu ngiro. Hariho ikigega bavuga yuko kizoba kigejwe abakiri bato, aho abakiri bato bazoshobora gufunganya imigambi yabo hanyuma bagahabwa ingurane kugira ngo bashobore kwikorera ibyabo. Ingurane itavuna bene ubu nyine ibintu bimeze, amabanki asanzwe ahari atanze aguhaye ingurane usanga ubungukira menshi, ariko muri uwo mugambi wa leta baravuga yuko icyo kigega cy'urwaruka kizoshobora guha amahirwe urwaruka rukaronka ingurane itavuna.
Arakoze mugenzi wacu Fide Niyongabo yaganiriye na Dismas Ndayikengurukiye ku bijanye n'ishyirahamwe Greenland Alliance rifasha ugwaruka muri ibi bihe twimirije amatora mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze. Turanose kanye mu kanya gaheze inkuru nshasha yerekeye politike ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Frederick Ngundikije aradushikiriza.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa tatu yarahakanye ko atahimirije umutegetsi ajeje gutunganya muri Amerika William Barr ngo akoreshe ikiganiro cyo kumukurako icyaha kijanye n'ibintu yayaze kuri telefone na perezida w'igihugu cya Ukraine. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The Washington Post cyaratangaje amakuru avuga ko Trump yabisavye umushyirantahe Barr. Yamara Mushyirantahe Barr yarahakanye iyo nkuru igihe Presidence ya Amerika yashyira ahabona urwandiko rw'ibyavugiwe kuri telefone Perezida Trump ariko arahimiriza Perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky ngo atohoze ivyaha vyikekwa ko Joe Biden ariko ariyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe w'abademokrate. Ubushikiranganji bujejwe utungane muri Amerika bwarasohoye itangazo rivuga ko ivyavugiwe kuri telefone hagati yabo bategetsi babiri bidateye kubiri n'amategeko, bwongera buvuga ko atazindi ngingo zikenewe gufatwa. Yamara nk'uko ikinyamakuru The Washington Post cavyanditse gisubiramwo ivyavuzwe na Perezida Trump hamwe n'abo bari kumwe ngo mu ndwi iheze, Trump yavuze ko yari yifuje ko Barr aha ikiganiro amenyesha amakuru aho gusohora itangazo vyonyene. Ejo ku munsi wa tatu ku mugoroba Trump yaranditse kuri Twitter abishuza iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post.
Rakoze mgenzi wacu Frederick Munikije kuri iyo nkuru. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko mbere yaho tubabibutse inkuru twabashikirije yo mu gihugu cya Israel. Mugenzi wacu Eddie Gwema yadushikirije ko inkuru yerekeye leta ya Israel yemeje ingingo ya leta itegeka iyirukanwa mu gihugu ry'umuyobozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru murantunga twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Itangisha, ariko reka tubahe iyo nkuru mu buryo burambuye mugenzi wacu Eddie Gwema yabashikirije.
Urukiko rwategetse ko umunyamerika Omar Shakil wayoboraga ibiro bya Human Rights Watch muri Israeli na Palestine kuba yavuye ku butaka bwa Israeli mu minsi itarenze 20. Ibi ni nyuma yuko Minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri Israeli. Shakil avuga ko Israeli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye Israeli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu. Israeli yo ivuga ko Shakil ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu, nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha. Abahamagarira Israeli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mbonezamubano. Minisitiri Arje Deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko, avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye nabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo. Naho Shakil we yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko Israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora. Yavuze ko iyirukanwa rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko. Bibaye ubwa mbere mu myaka 30 Israeli yirukanye umukozi wa Human Rights Watch ku butaka bwayo.
urakoze Edigwema ndashimiye mwese twari turi kumwe ndashimiye na Fatoma Kalala Limasi yamfashije mu buhinga bw'ibyuma murakoze mwese.